mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikaze n'inshuti bakunze mubandanye gutega amatwi ibiganiro byacu by'uno munsi. Mikoraniro riheruka guhuza abapfasoni bari mu nzego zitandukanye mu Burundi riyobowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye yaneguye ico yise imwe mu mbi yateye abapfasoni bari mu nzego zo hejuru bagendana amafaranga. Angeline Ndayishimiye yavuze ko iyo mpemu yise mbi iri kwituma ingo zisambuka, yongera ashimangira ko abashaka ko abapfasoni bangana n'abagabo mu Burundi boteshwa bagata kuko ivyo bitazokwigera biba muri ico gihugu. Ubutumwa bw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ntibwakiriwe kimwe n'impande zitandukanye. Bamwe mu bapfasoni barimwo abaharanira agateka kazi na muntu bati ukungana ni ngombwa, abandi nabo bati uko kungana kurasambura imiryango, reka tube turabiretse. Ikibazo cy'uburinganire ariko kunganisha abapfasoni n'abagabo mu Burundi cifashe gute? Izo mpande twumva zitakivuga ko rumwe zishimikiza iki mu kwemeza ko aho bahagaze ariho u Burundi bwo kuririra mu guteza imbere umubano mwiza w'ingo. Umwigeme canke umupfasoni hambavu yabavuga ko ageze mu muhana iwe abwirizwa kumva ko umushinga ntahe ari waganza kagenzura mu buzi butandukanye arahabwa amahigwe angana na ya musaza we. Utwo tubazo turaza kuduca ijya nino muri sanga y'ino munsi mugiye gushikirizwa na Joy Diane Ninazo
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nongere ndabahikaze muri kino kiganiro. Imbere yo kwinjira mu kigagonye zina, reka tubanze twumve umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye agaruka ku vy'uburinganire hagati y'abagabo n'abashingantahe.
Hariho impemu mbi y'ubugarariji yamaze gutera abakenyezi bagendana amahera ku mufuko. Ibyo rero bivana n'uko umuntu aba yarakuze, bivana n'indero umuntu aba yarahawe akiri muto. Yavuze yuko bisambura ingo, nibyo. Iyo ugiye kubaka utateguwe bitegeza gushika. Niyo mpamvu ndabahamagariye abana banyu b'abakobwa bicarire mubabwire icyo bategerezwa gukora kugira ngo ntibazotumara amazi. Hariho n'ibyavuzwe n'umushikiranganji w'ubutungane na wenyine yaduhaye impanuro, yavuze ku bijyanye n'ukungana kw'ibitsina. Ntaho bizokwigera biba, ntaho byigeze biba, kandi ntibizokwigera biboneka. Nagira ndabahe akarorero. Murazi ko Leta Mbyeyi, Leta Nkozi, Leta Nsenzi yarahaye agateka ku mukenyezi kandi gahagije. Tuzanye ibyo kungana kw'abagabo n'abagore. Naganda bereke urazofata wicaye iruhande y'umugabo wuguruye n'amazi akunaniye, yaba atari n'umugabo wawe ubanza kumuha ngo akugururire, kubera iki wicaye kugiyugura iryo cupa? Ako n'akaro gatoyi kerekana ko ibintu byo kungana abagabo n'abagore banza muvyibagire mu gihugu cy'u Burundi, ibyo ntawe bizokwigira biba. Niho kutubahana bitangurira. Nabibivuga ngo umugabo niwe mutwe w'urugo nkuko Kristo nawe ariwe mutwe w'ushengero.
Murumvise ico umupfasoni w'umukuru w'igihugu mu Burundi yavuze mu nama iheruka kumuhuza na bamwe mu bafasoni bari mu nzego zitandukanye muri ico gihugu. Abatumire rero tugiye kuyaga kuvyerekeye byukungana hagati y'abashingantahe n'abafasoni babo canke abakobwa mu mihana itandukanye na basaza babo. Ni Pamela Mubeza, umufasoni aharanira agateka kazi na muntu na cane cane k'abakenyezi n'abigeme. Pamela aremanga adahigama ko ari mu bitwa abafeminists. Naho rero Mubeza abarizwa muri Canada mu gisagara ca Ottawa, urugamba rwo guharanira ivy'agateka k'abafasoni n'abigeme yaruhereye mu Burundi. Ikaze Pamela, muri sanga yuno munsi dusangire ikiyago.
Mwaramutse.
Ego Pamela, sinda kurengeye akarimbi ivuga ko wemango udahigama ko uri mu feminist.
Ndumu feministe ndavyemera, ni mu byo nkora iminsi yose.
Turaze kubigaruka kwanza kutubwira icyo umufeministe bivuze, twumve nimba hari icyo bishobora gufasha mu vyerekeye guteza imbere uburenganzira bw'abafasoni n'abigeme.
Ego
Pamela, ntituze kwisangiza ikiyago, ariko mu Burundi turi kumwe na Madame Donavine Kwizera. Madame Donavine ni umufasoni aba mu gisagara ca Bujumbura, arakurikiranye hagufi ibiba hirya no hino ku isi. Twamikoze kugira ngo nawe nyine dushobore gusangira ikiyago, twumve mu Burundi uko vyifashe, twumve nawe icagona. Donavine Kwizera, ikaze muri sanga yuno munsi, kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo dushobore kuyaga.
Murakoze cyane Diane, ndabashimiye kuba mwantumiye kugira nanje nk'icyo nterere muri iki kiganiro.
Murakoze. Donavine, wumvise ijambo ry'umufasoni umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angelina Ndayishimiye agaruka ku kungene abafasoni mubwirizwa kwitwara, wubyakira gute, uvyumva gute, niko vyifashe, niko bibwirizwa kugenda?
Jewe ijambo nararyumvise, ngerageje kuri cyahirya no hino. Ni jambo litambabaje kuko ni jambo nemera gose, kuko sinzi ko mwagerageje kumviriza neza. Yari karatandukanya amabanga abakenyezi bashobora kugira muri politiki cyane mu buzima busanzwe ari ku kazi n'amabanga afise mu rugo. Amabanga umukenyezi afise mu rugo n'igihagararo umukenyezi afise mu rugo kiratandukanye n'icyo abafise ku kazi. Ukazi umukenyezi ashobora kuba ari umuntu arongoye abandi, mugabo yagera mu rugo nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira, siwe aba akirongoye ahubwo n'umugabo arongora, kuko ijambo ry'Imana yatubwira ko umugabo ari umutwe w'urugo, umugore n'umufasha. Ijambo jewe ntiryigeze rinambabaza kuko nsanze ariko ndabitahura uko nyene, nawe utabishizemo mu myidondoro. Je nsanze ndi umuntu w'umukristu, ndafise ibyo nakwita ama valeur ngenderako kuriye nibidakwiriye.
Murakoze. Ego Donavine, nimba tutakwinjire cyane mu buzima bwawe bwite, ubwo bukisi bwawe buhagaze kuyahe kuyahe zine?
Jewe ndi umukristu, nsanze ndi mu bakristu bita abakijijwe, abemera Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Ego novuga nti mu gifaransa ndi mu bita abaprotestant.
Ego uravuze ati, yarabivuze mugaravuga ati bamaze gushika muhira n'ubuzi butandukanye, nuvuga ko uko kungana wewe uko bitahura bivuga biti ku kazi nimba mufise amabanga muhira yamaragaruka muje muri soumission mu gifaransa, niko numva twovyita canke arahindi siguro bindi ubiha?
Jewe ndavyumva uko nyene Diane, kubera umukenyezi iyo asanga afise amabanga mushira hejuru canke asanga arongoye abandi, hari igihe bishitse mu rugo usanga bigorana gusubira kuba wa mukenyezi nyina w'abana, gusubira kuba wa mukenyezi atunganye utuntu mu rugo, gusubira kuba wa mukenyezi w'umufasha ajejwe guherekeza umugabo mu ngingo afata canke mu bikorwa bari kararangura canke imigambi yo mu rugo. Naho uwo mufasha n'umukuru w'igihugu yashoboye kubitandukanya neza, akavuga ati ubudeje uri directeur general ubisige ku kazi mu rugo uba umufasha. Jedi ko ndabyumva hanini atari umushingamateka cyangwa umukenguzamateka, ebyo icyo cyubahiro gifise aho ukorera no mu kibano, ariko mu rugo iwawe utegerezwa kwisumeta ukaba umugore yisumeta munsi y'uburongozi bw'umugabo wiwe. Diane, sinzi ko wubatse mugabo, ndabizi nko kububatse, uwukunda uramwitwararika, uwukunda uramufasha, uwukunda umuba hafi, uwukunda ntashutse umukore. Nk'uko bibivuga, hariho umutwe ariwe umugabo amumukenyezi nawe akamufasha aza kugirisho twa kwita kumukompleta ego
sinubatse ariko uko bikose ndabona ingo zitandukanye haba ngamahanga haba n'umuryango nakuriyemo mu Burundi turaza kwigaruka ko uraza kutubwira uko kwisumeta bamwe babona ukutari kutubwire iyo sumisiyo kwibwirizwa kumera ariko Pamela Mubeza ndakugaruke ko wumvise na wewe ijambo y'umfasoni w'umukuru w'igihugu c'u Burundi Angelina Ndayishimiye urumvise aho Donavine ahagaze iryo jambo wewe wajyakiriye gute ibirimwo ubifata gute nk'umfasoni Pamela na wewe urubatse ndavyibutse
Ego cyane
ego
jewe mbere yo kwishura n'ikiranga abasomere n'ingingo ya 2022 iri ni ibyigwa shingiro by'u Burundi ndabisome kuko ndabivuze harabagira ngo nibyo niyumviriye cyangwa ati ni ya mafeminisme yabo ntibibaho kandi se yuko abenegihugu bose bangana imbere y'amategeko kandi bakigirwa kumwe byanditse mu ensemble mungingo ya 2022 yo mu gihe cy'ishingiro cy'ubundi gemejwe mu kwa gatanu 2018
turi ku gihe cy'ishingiro rishasha
rishasha ibihumbi bibiri na cumi n'umunani yanditse yanditse hari abantu kandi byatowe n'abenegihugu hari abita abanyagihugu abandi akabita abenegihugu handitse ngo abenegihugu yuko bose bangana imbere y'amategeko kandi bakingirwa co kimwe none hari ikindi kintu shoshora kuza inyuma y'icyo kivuga ati ngo yango ngo bamwe barutaba ngo abandi ntibarutaba ngo bamwe ngo bavuka baruta abandi ngo bamwe bajejwe gukorera abandi abandi bajejwe kubaha amategeko sizi ko mbona byanditse turagiye ko mu Burundi hari amategeko menshi hagiye amategeko aje agenda no kudahohotera umuntu dokire vyose baze soroja no kudahohotera abantu yaca igitsina cabo byanditse na zone rero mba numva ni kiza no gutandukanya utandukanya amategeko yo mu isengero n'amategeko y'igihugu hamwe n'imico yo mu Kirundi kuko ari imico myinshi usanga ikumira
ubwo gapame nta uhava yibaza ngo Pamela Mubeza ivyo ayikora bivuga muri Ottawa kuko urumva ko biri haba mu migenzo itandukanye haba muri kahise k'ibihugu bitandukanye hariho ibihugu byakomeje kuja imbere byerekana ko umufasoni ategerezwa kuba ari imbere muri byinshi no mu bitandukanye naho bavuga ati Pamela Mubeza ivyo ariko abivuga bivanye n'iyo yabarizwa muri Canada aho muri Ottawa mu Burundi niko bimeze niko byabiza kugenda
reka ndabahakaro rero kugira ngo tujumve neza ko kenshi iyo uvuze ikintu ashaka kuvuga ngo oya mwebwe muri ko muratakaranga si muri umico y'ikirundi mu karorero ndatavuke kera twa tuzi ko abantu babatwa badasangira n'abandi uyu ari umuryango cyangwa ubwoko bukumiriwe mugambo uko tugaha turatera imbere tuvuga tuti abarundi bose babereye kwiga abarundi bose barakwiye kuja mu nzego harageze igihe ubu ukaza ubona umutwa yize yahejeje amashuri arakina mu nzego nanuzosura kumukumira ari mu nzego ukava ko gutegeka abishoboye ivyo vy'imico muza turabiraba tukaraba imico ikumira n'idakumira iyikumira tukayireka itwubaka tukayigumizaho
ego Donavine uhagaze aho Pamela avuga ati iyo mico twashingira ku vyo kwemera canke twareka irakumira Pamela yatubwiye n'amategeko aravuga ati handitse ko bategerezwa kungana biri mu bwizwa nshingiro rigenda u Burundi haraho ivyo twita submission canke uko umufasoni mukuru w'igihugu yabivuze ati ubushinga amateka mu busige ku biro mushitse muhira mu babapfasoni biza bigongana n'amategeko
Genumbizi ivyo Pamela yavuze kandi ndabitahura rwose mugabo nagira ngo dutandukanye ibintu bibiri amategeko y'Afrika canke ashigwa mu ngiro muri societe muri abarundi n'amategeko ashigwa mu ngiro mu rugo mu rugo nk'umuryango mu rugo nk'abantu babiri mu rugo nk'abantu bahuje ubumwe kuko urabya hanini umugabo n'umugore ntibashingiye ku mategeko ntibahujwe n'amategeko babanje guhuzwa n'urukundo nta mu rukundo na ubwabo barushira ku mugaragaro imbere y'amategeko rero tugomba kutuke ku kintu yavuze ikintu cy'uko abantu bose bangana imbere y'amategeko ego twese turangana ufatiye akarorero kera murazi yuko abigeme batahimirizwa cyane kuja ku ishuri mwasanga abigeme canke abigeme ari abantu baguma mu rugo
wamengo nta burenganzira bafise kuja kwishura ariko ubusiko bimeze ubabigeme bose baranja kwishura ubabigeme bariga ibisata bikomakomeye kera babona umengo byagenewe abahungu n'ubuganga abigeme ubunyu urasanga benshi ari abadokta ari aba ingenieur aba informatisien kera siko byari bimeze ikindi kintu nashaka kuvuga ni nka kera nk'ukuntu wasanga umuntu umuntu yabyaye abigeme gusa asanga umengo nta burenganzira afise ariko ubusiko bimeze abantu bose barangana rero nagomba dutandukanye cyane amategeko ibwirizwa shingiro riduha nk'abarundi na ibyurugo kuko ngerageje kumvira ijambo umutambukanyi umukuru w'igihugu yavuze cyane ku bintu byo mu rugo amategeko ayanye tuzi aduha uburenganzira bwo kwiga bwo gushikanwa nibaza ngo ibyo byose bivana na context sanitaire eko hari ibintu byagendahinduka kuko ibihe biratera imbere ariko umuco wacu nk'abarundi kuguma turi abarundi nyine ntibihinduka ngo kubera ngo tugeze ngo mu bihe by'ibihumbi 2020 nitwe abarundi tujya dufata igihombero umuco wacu tuca tubuta rwakabarero urugo ni nk'uko yabivuze urugo ni domaine kuko mu rugo si constitution tuzana wo kugira twubake ntituzana constitution kugira twubake mu rugo ubwo hari ibintu bijanje hari message hari indi dimension muba mugiyemo nibaza ngo muzanye constitution vraiment si do pasha kiretse hagiye ibintu byo guhoza n'ibindi ariko mu rugo kubaka nibaza yuko tutubakira cyane kwishashinga mu rugo kuko hari ibindi bintu bizamo ibaza kudona tugobora gutorera imyi twinjiye cyane ubwiriza kintu uburenganzira ibyo bitabuje cyane kwicara uburenganzira twese bwo kwiga kwishyira tukizana uburenganzira bwose bwo kuvuzwa n'ibiki byose mugabo mu rugo biratandukanye sinzi ko nawe abyumva uko murantunga navuze
byinshi oya ntibavuze byinshi ariko duce twurire aho nyine uvuze ati ariko mu rugo biratandukanye tubwire none biza gutandukana gute nimba uyu mudeje ari ku kazi ashobora gutanga itegeko yashika muhira sinovyita n'amategeko hakagiraho bavuga ati rero kurise muhira urashise muhira hari haho akarimbi utabwiza kurenga duhe nk'akarurire k'ubwo buzima uko dutegereza kumera kuri uwo mupfasoni bavuga ati uri deje badeje ku kazi ariko ushike muhira biherere ku kazi nagira ngo ukusanze uri sinovuga ngo nikute utegereza gutegeka muhira harabaho kubahana n'ibyo hagati y'umushinga nawe n'umugabo ariko ni igiki uwo mupfasoni atabwirizwa gukora muhira kiza kimwibutsa ko ari umupfasoni
rero ni urwa karorero umuntu azi yari umutegetsi ahantu mu ishyirahamwe runaka afise igiti cyo hejuru aho yategereza gutunganiriza abantu rimwe na rimwe ugasanga n'amategeko rimwe na rimwe ugasanga abantu ategereza kubakosora rimwe tuvuga nka federadoro kubera usanga hari amategeko barenze akazi muga yashika muhira ugasanga ashatse kubandanya amera kwa kundi nyene ni bimwe na bimwe ndavuga mu rugo ntategereza kubandanya ari deje mu rugo ategereza kuba umukenyezi umufasha kuko mwanditse nko kugusaba ikintu ntacyo wagifise naheza ngo amubwire ngo jya hariya ngo uzokwishyura ejo cyangwa iki naheza ngo atange amategeko nk'uko yamyaratanga ku kazi niho nshaka kugaruka gihe kandi nshaka gushyigikira ko cyane kuko mu rugo abakenyezi ni ukuri duhamagarirwa cyane kuba bafasha kurusha abantu bafite cya giti ntibyose ku kazi
Twisigura ku bakunzi b'ijwi rya Amerika tumva hariho amajwi atariko arumvikana neza ariko turaza gukomeza turaba kungene kino kibazo gikemugwa Pamela urumva icyo Donavine avuga ati ko bigenda kose umuvyeyi ari muhira kugira ngo bishobore kugenda neza ategeza kumva yuko yaje kufasha yaje kunganira uriya mugabo nuvuga rero yuko abafasoni mutemeranya ko ubitegeza kugenda nkuko umutambikanye w'umukuru w'igihugu yabivuze hari ahantu mudashika muri ubwo rwego rwo kuja kuri izongo zirimo abafasoni baza kunganira ariko ntibashike kuri ubwo rwego bavuga ati dutegeza kungana urugo twese nibamwe
jewe icyo kibazo biragoye ko tucumvikanako uko jewe mfata ko ndi umuntu nkwiye ndi umuntu akwiye hama n'umuntu w'umugabo umuntu akwiye imana ntirema umuntu w'igice irema umuntu akwiye nta muntu akwiye ni umuntu agengwa n'amategeko nk'ayagengwa undi muntu mu kuvuka tuvuka co kimwe dusamwa co kimwe muramba bari ndabivuga uko ndabyumva gute donc ibihimba byirondoka by'umuntu byotuma yuko umuntu umwe uca wumva yuko umwe ari munsi y'uwundi kuko ngo dufise ibihimba byirondoka bitandukanye umwe aca yumva yuko yavutse kugira azobere umukozi uyundi ico je kuri je nibatwa ni ibintu bijanye no kuba nkaravaze dosiye avuga ari ukuntu umuntu ibintu bijanye na sinanga abantu basenga kuri tudasenga murakora ibintu bijanye n'ibintu byo mu masengero ni nk'ugukoroniza abantu reka ndabyituka gukoroniza abantu ushikaho hagira abantu bamwe bibaza ko baruta abandi barusha ubwenge akujya kera wasanga hari abantu bibaza ko aribo bashobora gutwara badatabyo bashobora ni nkako n'akarero ndaguhaye kandi umuntu akibaza ati jenda mvukana imbuto akabyumva kuko adatari byo gushika uno munsi hari abantu baba bumva umenga si abantu nk'abandi ntibangana turangana twese turi abantu hanyuma icya kabiri nacyo ndiko ndavuga urugo ibyo byose abantu bagize mariage baragira leta civile ni ukuvuga ko bagengwa n'amategeko dusubira hahandi bagengwa n'amategeko ariko rero hariho nk'ibintu dukora tutazi ingaruka zazo akarorero muzumva umuntu akubwiye ngo kandi ibyo biri mu mico ujya mwana n'ikigaba bakamwitirira nyina ariko yari intore bakamwitirira se twe tukumva umenganiro ni normal si pas normal umwana arigwa n'abantu bose si igikorwa cy'umumama cyo kurera umwana wenyine kuko umwana bamujyana n'umuntu w'umugabo ari babiri bategereza kumurera bose nicyo gituma ibi bintu uko turabivuga uko ibintu by'urukwegane bikaza kuruhira no kuri hehe kuri ya dogere he yo kudatorana uko turi ntituba abantu nk'abandi kuko abagabo nibo batorana bonyine batorana kubera iki kuko aribo bumva ko ari abantu bakwiye abandi n'abantu b'imperekeza babafasha baza gukurikira inyuma gusa nta kindi bashobora gukora kandi sibyo na madamu pire yabivuze mu kanya avuga ati none ko ibyo abagabo bakora n'abagore bashobora kubikora iyo miduga barayitwara imiduga bininiya ashobora gutegeka baragira gute ni uko bataba baronkeje ubwo bushobozi bwo kubikora bakabibima imico mibi mibi ikazira bakumira bakaja kubaka hataragera nawe ni ukubwira wigo si abana munani cyangwa batandatu batabwe kubyara si imyaka cumi n'itandatu ntibazi ko bidashoboka biragoye ariko ugasanga n'umuntu w'umugabo wewe yarose umwanya wo kwitegura arenga amashuri arayaheza arondera amafaranga hanyuma agatahagarara akarondera umukobwa wubakana umukobwa ari he hageze segonderi ugasanga hari utuntu twinshi tw'urukwegane tuguma dusanga twebwe tuguma turi disikimine twikumira twegenyine turikumira twebwe turiyumva ngo ntitungana n'abandi ariko jewe ubwo iwanje mvuga nti igihugu cyose kiba gifite amategeko yagenga naho amategeko hari igihe aba ahengamye adakwiye ugasanga hariho utuntu tw'utunenge two gukuraho ugasanga harimo utuntu dukumira abakobwa kuko twisunga imico efetivemo cyangwa dukumira abagore cyangwa abantu runaka ariko utwo tuntu kugira ngo tuveho ni uko abo bakobwa baba bashoboye kujya mu ishuri bakiga bagashikaho bashobora guhindura ibyo bintu
ariko mubwe pamela abo bita mwemanga cyangwa abo bita abafeministe ni iki baravuga ati ibyo birashika no mu rugo ugasanga hariho aho novuga ngo ubwo uburenganzira mumva ko mufite muri mwe bwe mushaka no kugira kuri abashinga ntahe uko baremwe bakumva umengana ubwo nabo barasubije inyuma muri ako gateka kaba ari naho hacatangura amatati kandi nibutse ko wewe wize ningene inkomoko y'amatati use master mu byerekeye inkomoko y'amatati ningene amatati ashobora gutorerwa inyishu donc bakavuga ati uko kuntu bishobora no guca bivyura amatati kuko umugabo uko yaremye yaremwe yumva umenga ari hedru ya byose
oya oya siko yaremye yumva ari hejuru ni imico n'imigenzo yagiye ashigoho n'abantu ituma hari abantu bibaza ko barengeye abandi ni nka kujya kera kugira dutore inyishu y'ikibazo nuko tuba twatoye effectivement inkomoko yacu haraheze igihe kinini cyane abadamu na madamu tubayavine na byose bivutse abadamu bavyara abakobwa gusa bagakumirwa bakamirirwa nabi cyane bakabirukana aho cyane bakabaharika abadamu batavyaye akabirukana nta muntu yigeze yibaza ikibazo ngo amenye yuko ari abagabo babyara kandi kubera iki hari abantu babifata uko bagavuga ati oya ko umudamu ari wagira imbanyi niwe abyara rero niwe atavyaye nagende ariko nticabuza ko umwana avutse yitirirwa umuryango wa papa wiwe naho ari umudamu abyara urumva ako kantu ako kantu kumva kadahinyanyura hanyuma ivyo rero bavuga nabyo ni sivyo ufata ingene biba bimeze kubera abantu baba bamenyereye abantu bamenyereye yuko abadamu n'abakenyezi batigira batamye baronswa uburenganzira bwo kuba abantu kuvugira rumwe n'abandi bataba bafise uburyo na karore natanze ku buryo atakazi abakora yubatse afite imyaka 20 asaba na 6 nta kazi yigeze akora agaburirwa n'umugabo wiwe hanyuma iyo bishitse rero umukenyezi rero akaronka nk'ako kazi cyangwa agakora akaronka iyindi ahandi akura amafaranga azarahije ari maca ntizagira gute utwo tuntu aba afise ashobora kwigurira kagahuzu ko munsi ashobora kwigurira ako gatenge atarinze kugasaba hariho abantu baca bumva umenga uyu muntu bishira soni ayiyemera kuko adafuka ngo asabe kuko bamenyereye ko umuntu w'umukenyezi ni nk'umuntu yamara imesayidi ya papa yamara ariko asaba asabiriza niba ushyitse n'akaba afise ubwo buryo aba ari abantu baca bagira complexe d'inferiorité numva ukuntu barikengera muri bo bakumva ko ata muntu w'umugore yoshobora kuba ati kuri urugo rwego nuko yoshobora kugura inzu akumva uwo muntu arikengereye cyane hariho amakara menshi mwabona y'abantu umudamu aguze inzu bakahukana ati oya genda cyangwa imanza ugurishe iyo nzu ugahita usubirane sinzi ahantu nari nabisomye hirya y'ejo kujarama byabaye cyangwa akandi karoro akantu gatoyi hama hariho amakame kuko ariyo complexe d'inferiorité ibyo uko noza ngo na feminite c'est pas vrai abakenyezi akaba afite amafaranga bo akaba ariyo yarondeye mugabo kubera ya mico yacu ugasanga ibintu byose abyitirira nde umugabo wiwe kugira ngo umugabo wiwe ngo ntagire iyo complexe ariko si bose babumva yuko bategerezwa kwigenza gutyo kuko ni umuntu turi muhira ntate amategeko bijyamo ibyo bintu byo ngo mu nzu ngo haba amategeko si iby'amategeko ubara n'umuntu mukuru utada haca umwumvikano z'amategeko aza mu rugo si muri sentare nta muntu aza gutegeka uyundi ngo gira ibigira ibi hari n'abambwiye ko umugore umugore agize amabanguramuhana ukayoberwa yuko uwo muntu aba yubakanye n'umwana wo guhana kuko iyo esipi yo kwibaza yuko uwo muntu ari munsi y'iwawe ni nayo ituma wumva yuko wewe atakosa ushobora gukora wowe umugabo ko amakosa yose akora umugore ugahita wumva yuko wunamuhana
Donavine navuze ko wubatse uragendana n'abubatse kandi na wewe uri mu mirimo itandukanye ngaho onye hari ico none biza vyica mu rugo vy'ukuri iyo umufasoni avuga ati jewe iyo soumission twayise soumission ariko ndeka tugume twita soumission iyo soumission ntayo nshoboye reka ntunganye ivyo nkora bibe ari ivyo akora twese tube bamwe mu rugo nimba ndi mama abe papa hama uburenganzira tubunganye mu rugo ivyo nakwijana nkuko kukazi nimba ndi umushef mfise ivyo aho nshikana mu gutegeka hari ico biza vyica mu rugo gazo na vino
jewe ndavugana n'abakenyezi batari bake bubatse
ndaravuga n'abashinga ntahe nibaza ko dukwiye no gutandukanya ukuntu societe zubatse numvise Pamela ariko aravuga ngo do bakumva ko umukenyezi ne ngo ni umukozi oya umukozi nta na gato nta bintu by'ubugaragu biba birimwo ariko kandi nje nagomba kugaruka kuri iki kintu cy'uko societe y'u Burundi aussi na bibiliya kuri twebwe twite ijambo ry'Imana irakonfera une certaine autorité ku mugabo kuko umugabo ari wava mu nzu akaja kurondera umugore yari akamukwa ibaza ko reverse sinzi ko Pamela umufeministe reverse bazava bayiko na nyene ngo mugabo yibaza ngo uko umugabo ari waza guka umugore akaja kumuresha akaba ari we yinishya le processus nibaza ngo hariho une certaine autorité konfera niko novuga ariko simutibage ku societe yacu ari patriarcale siko societe yari patriarcale hariho umugabo urabona sinzi Diane urabizi ni wanyu ntibavuga ngo ni kwa mama Diane cyangwa bakavuga mama wa mu itsinda bavuga kwa Shinaka bavuga ko ari kwa Naka kubera societe yacu niko yubatse rero jewe ngarutse tuje ku ijambo premier dame yavuze abantu bajya interprete nabi kuko yabizanye mu rugo avuga ko mu rugo bitazo kwigera bubiba aho umugore ari waruta umugabo ni ukuvuga iki la societe yacu irafite uko yubatse nezo si je nibaza yuko hari ukuntu dusanze tuzi ko ariko biri so kuvuga ngo ni ikintu ngo baje baratwempoza kandi je nibaza ngo Diane ngarutse ku kibazo cyawe sinzi ko urabye abarundi umuco wacu kumeze imigenzo yacu kimeze sinibaza ko urugo aho usanga umugore ari umugore yigenga ari umugore ndabibazwa ari umugore atumbira icyo umugabo amubwira yaba impanuro cyane atamubwira iki inama sinibaza ko urwo rugo ruramaze amaze kugira experience n'amatumanyaje menshi y'abantu kumva ibyo nkora tanto si mvugana n'abantu bari muri kominote mu kibano ntiruheza ngo rurame kubera abazanye iyindi sisiteme ntazi petetre mu yandi masosiyete iba yemewe mugabo mu Burundi idahari twebwe si uko biri rero sinzi numvise cyane ko yavuze ku by'amadini ko ari ibintu batubwira ariko jewe vraiment personnellement turetse nuko bibiliya ibi bivuga ko ku mugabo ari umutwe w'urugo je nakuze mbona bitavuna mama kuba yoraba ko agashati ka papa kagoroye ko kuja ku kazi yoraba ko bakameze neza nakuze mbona bitamuvuna nakuze mbona abikorana urukundo abikorana umunezero ngaruka kuri cya kintu cy'uko urugo muba mwahujwe n'urukundo mu rugo muba mwahujwe n'umwumvikano hama mukaca mubiformalize imbere y'amategeko ariko mu rugo sinibaza ko ari amategeko azi ubwambe azi urukundo n'umwumvikano rero hari urukundo n'umwumvikano ibyo bindi bidaheza bikaba ibintu byoroshye cyane gasanga
n'ibintu byoroshye gukora none gadona nk'umujewe Diane no musindaje kugendera madame Donaldine n'umushinga ntahe wiwe ibibondo byanyu ndashitse mu rugo nashitse muri urugo rugo nkabasangaho muri kumwe n'umushinga ntahe wawe ubwo nyene inyifato yawe iranyereka ko nshitse mu rugo rw'umupfasoni yemanga ko umugabo n'umushinga ntahe batabwiza kungana kugira ngo twumve nimba hari ico bihindura no mu maso y'abantu
ubwo gituma no bivuga uko ni kubera hari ibintu jewe usanga mbazwa ubwa mbere nk'umukenyezi nk'umupfasoni nko ku bantu bafite abana b'abakobwa barabizi hariyo nk'ibintu umwana w'umukobwa akenera ugasanga yicuranye na gusumba se sinzi ko urabizi iyo umukobwa ari akura hari uko akenera yagiye muri bijya bihe ugasanga yicuranye na gusumba se ni ukuvuga yuko turonse umuntu twebwe nk'umushyitsi mu rugo kubera wa mugenzo mwiza dufite w'ikirundi rero umushyitsi nitwararika ko umushyitsi yazimanwe bwakiriwe ko umushyitsi yumva aguwe neza singana yashaka kuba ari ngaho akamuganiriza nanjye nkajya kurondera utundi two kuzimana uwo mushyitsi iyo hariho ya komplementarite namwe ndavuga haraheza hakaba harmoni ntibisigura ngo umugabo ngo nawe nkuna cyakora oya arafite ibindi akora arafite ibindi abazwa byinshi wanashyira biba bindakomeye ego mugabo harimo ikintu cyo cya complementary akacyazamo ikintu cya harmony cy'uko umunsi ari kakoriki wunda bari karakoriki ndauka kucho pamera yavuze ibisigura ngo umugabo ngwindero yabana nti ntayibazwa ibambewe bayibazwa bose ariko la submission de wana ariko ndavuga nuko umugore ijya kaskese twame turavuga y'ubudeje ashitse mu rugo acaba umukenyezi acaba umufasoni akaba umubyeyi akitanga kujya ku mubyeyi atarinze kuraba abacagita afite cyane cyagiti muri societe bamuhaye cyane uko yitwa ku kazi icyo nawe nashaka kugaruka
hanyuma gapame nawe nshitse mu rugo iwawe aho muri utawa ubaye ndashobora kumenya yuko nshitse mu rugo gw'umufeministe canke ntavyo menya iyo utabimbariye hakiri kare
izo nama stereotype bari mu bantu sino abantu bose uko bababanye babana uko babishaka cyangwa uko babyumvikanye hanyuma precisma iyo umuntu avuze ngo fungana kwitina de genre Vla tuvuze ngo madame et monsieur marié abangaba n'abagore bubatse twa tuvuze abantu bose ukuvuga ko umudamu azoja kubaka ari umuntu umugabo azoja kubaka ari umuntu indi precision ibyo bintu byo kuvuga ngo umugabo ngo ava hariya akaza kongera ibyo ni za kera izo byabaye mu gihe mu kirundi kera mu kirundi nyine bubaka kera umugabo yarubaka inzu kwase hama bakaca bagenda bakamuronderera umukenyezi ke tupara nta niwe yabazi ndazere fori wakira ntawe yabazi munyuma kamumenya hamagatuma kagira gute hanyuma kamuzana kuba iwabo kwase ibusiko bimeze ngo baca gupanga none abayamujanye he baca gupanga inzu hamwe cyane bakayigura cyane sinda bizi ibintu bimo bikindagurika bitukiri muri izo onye onye abantu babiri barumvikana bakaca jewe mbere n'ije bito by'amadote Jeni waza kumufaranje umwe wese ko ntabyeme. Jeni ntabyemera jewe.
Ntabyemera.
Ngo ya nta gatoyi barangira ngo tugaruka kundi munsi.
Tuzugaruka kundi munsi ariko reka sinjaniranye abatwumviza ntavuze yuko ubaze ariko iyo nkwano yarahawe yaratanze kuri wewe.
None erege ikintu cyose ukimenya kuko ukirimo utakibonye utakizi ntacu umva nk'izo uzumva amajambo ariko baravuga bigatuma wiyumviye ibintu ahubwo baravuga n'ibiki bigatuma uca ubwenge uvuga ati ibintu ntibishoboka umuntu si inka gute umuntu amwitiranya n'inka ntagato naho uba ngo ni gito ngo ni byiza ngo ni ikasi hariho ibintu bitari byo
ariho
gutiriranira
aho donavine ndatse ko mutaza kumvikanira ko
icyo iyo sije ni ukuri icyo iyo sije kizi kiganiro ndeka mbaze ngeze iki twari turi ko ayigahite kuringanira ku itsina ukuvuga ko abantu bose kujya bavuka cyo kimwe bagenga n'amategeko angana abantu bose barangana nta muntu yibaza yuko yaje kukompeta uyu cyangwa ize wundi yaje hariho mwakwiye kandi umukompeta hamwe umugore nawe ntakeneye umukompeta dufate basi ko umugabo nawe ari umufasha w'umugore umugabo iyo sanse ntivugwa havuga ngo umugore ni umufasha w'umugabo nuno umugabo donc umugore nyine nyine ndakamoso ajote je sinzi ibyo aribyo umugabo umugore je fata ko ari umuntu akwije umuntu akwiye anatomic mo uravye ngene bikoze umubiri w'umugore n'ibikoze umubiri w'umugabo ni bimwe birakwiye bishobora kuba bitandukanye kuri ibi cyangwa biriya umugabo byose birahari birakwiye hanyuma iyo tuvuze kuringanira ntituko tuvuga amakupe mariage cyangwa urugo cyangwa sinzi tuba tuvuze yuko umuntu wese afise uburenganzira nk'umuntu hanyuma ibyo byo kuguma umuntu ndumva tuma dushaka guhengamira tuvuga ngo abantu ngo mu rugo ngo gukundana ngo akuremisha ko yadeje ngo yambare ngo ya madamu ariko hari amategeko arenga agenga igihugu kandi umuntu yarenza hanwa iri ngo umuntu urenza amategeko arenga igihugu urahanwa nahamwe fatuka uruhu uri gukora ibintu bitari byo hanyuma iyo ukuntu abantu bakundana nimba jewe nkundana na Diane nkumva nozo ndagutamika n'ikiyiko ivyo niyobo ni organisation yiwawe n'uburenganzira bwawe n'ukuba mwimwimereye nimba wumva uti madamu wanjye jenzi wanjye agenda ndamuhetse mu ibarabara isawe agenda umuhetse ariko ntutubishaka kubigira iniforume utubwire twese abagabo mwese nimugende muhetse abagore banyu cyangwa tutsi bagore mwese nimushike mwoza ibirenga abagabo banyu wowe si itegeko ibyo ni ibyanyu mu rugo iwanyu mugabo hakaca habayeho rero amategeko yo kubahiriza ni ukuvuga yuko twese turangana imbere y'amategeko ni ukuvuga yuko amategeko akugenga niyangenga yose arayubahiriza ni icyo mbashaka ko abantu bumva kuko kenshi tubivuze turavuga ngo twe mu sosiyete y'ubundi turi patriarikari hari n'amafuti erega hari n'amafuti muri sosiyete iri patriarikari ni ukuvuga ko ni sosiyete iha agaciro umugabo kuruta umugore ariko la chance dufise turafise mugisha ko nk'ubu nk'igitegeko rya igihugu constitution hari hivyo byakusoye byinshi rijya tegeko riraba ma mali akongwa bivanya n'igitsina cy'umuntu ayo nayo ni afise amatike menshi ingingo nyinshi ziba zikosora mwe nayo makosa birimo harya nuko twese tutanamenya ibintu biba byanditse birahari byanditse birakosora iyo mico iyo migenzo imwe imwe iza ikumira abantu bamwe bamwe itabagira abantu nk'abandi
yego turiko dusa nk'abegereza kudusoza kino kiganiro nibutse abatunze bijuri abariko aratwumva ko ariko bumviza ijwi rya Amerika isamirana na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Donavine tugarutse rero kuri iki kibazo ko cifashe muri rusangi urugendo uburundi gwaciye mu kugira ngo burushike aho ruri mu byo kubahiriza agateka kazi na muntu na cane cane dufatiye mu byo kunganisha ibitsina uno munsi urashima aho igihugu kigeze mu zerekeye ukunganisha yaba umwana w'umwigeme n'umwana w'umusore yaba umupfasoni n'umushinga ntahe mu buzi butandukanye mu kibano ariho hose uburundi bugeze hehe aho ubugeze urahashima
jewe intambwe tugeze ko vraiment ndayishima ndayishima kuko siko byamye bimeze mwese murabizi uko kera siko byari bimeze kera hari ingenzi batari bemerewe gukora ariko ubu barabikora nk'uko bivuze imbere y'amategeko imbere y'amategeko novuga nti twese turangana nk'uko yabivuze genda ibyonye sindabiharira koko twese turangana ariko nk'uko twame turavuga hagiyemo iby'urugo uruhande rw'urugo bica bibi bindi bintu hari umugani w'ikintu tuvuga ngo ingeso y'urugo ntiyubaka urundi aba nimba barahisemo gukundana bakabigana isuku ntibose babibwira abantu bose ariko ikintu kimwe ni uko ikintu cyiza cyamara icyiza hose kigira cyamara icyera hose rero jewe novuga ahanini ndabishima kuko ni ukuri intambwe tugeze ko aho umukenyezi ashobora kugenda mu gisirikare mu gipolisi aho umukenyezi ashobora kokipa amabanga akomakomeye iconye si ikintu vraiment twoteba ko kuko n'ibintu biboneka yego n'ibintu biboneka cyane yuko byateye imbere n'ibintu biboneka cyane yuko byahindutse bitakiri kwa kundi nyine ndanse kuco kwamera ariko aravuga nuko iyo umuntu umukenyezi cyangwa umushinga naye ahohote mbe kuko ari tutiyumvira ko n'abashinga naye arige bahohoterwa mu rugo iyo umushinga naye cyangwa umukenyezi ahohotewe bimwe twita les violences basées sur le genre araheza akitwara nk'umuntu uwo ari we wese ahohote akitura ubutungane bukamutunganiriza ntibisigura ngo abantu bubakanye ngo ntihabura agashika ni wa mugani w'ikirundi uvuga ngo nta zibara zidakomana amahembe ariko iyo bimaze kurenga wa mwumvikano bimaze kurenga rwa rukundo baraheza bakitura inzego zibijejwe zikabatunganiriza ni ukuvuga rero ngo tuvuze soumission ngo niyageraho biyangara rwose ngo ntibokwitura ubutungane barabwitura bama babatunganirije icyo si ikibazo ariko turiko turavuga iby'urugo je nibaza yuko ya mategeko twariko turavuga yiyaplika ku muntu atake individu ariko hageze ku mubano ku bantu bubakanye hariho novuga ibindi baba bafunditse ibindi baba bumvikanye baheza bakagendera ko nariko ndakubwira iby'ama violence hariho n'ibihazo bitanu rubatekanyijwe ku muntu yahohoteye uwundi tusan tutfois considere ko ari abubakanye umuntu uwo ari we wese yahohoteye uwundi abashurashuza abaminere ku nguvu barahanwa donc ni ukuri umuntu bw'umuntu uburenganzira bwiwe iyo babumwatse cyangwa iyo yahohotewe araheza akitura ubutungane mukamutunganiriza nuko rero mugabo kamera ntiyatubwiye ko ibyo kumukwa yabyemeye kuko yadufata abishyigikiye
pamela warabyemeye cyangwa ntiwabyemeye
icyo ni ikiganiro gikurikira
ego kandi ndacemeye nzogerageza muri senongenda bahuze ariko imbere ko nshya ngaruka kuri pamela nkamaza nawe ahageza kubona urwo rugendo burundi burimwo mu byerekeye kunganisha ibitsina bitandukanye Donavine mbega nk'ubu uri kurarira abana bawe ubarira umvisha ko nabonye bashika mu rugo bizogenda gutyo nimba ariko bigenda ntibishora kugongana no mu mutwe w'umwana akavuga ati nimba mama mbariye gutya anyereka gutya reka nitinye gato no mu mirimo itandukanye ko ndumva yuko hariho aho ntarashika nk'umwana w'umwigeme
kuko umwana w'umwigeme nawe w'umwigeme arashoboye umwigeme arashoboye n'ibintu bakura babona mu matereviziyo barabona ko hari abasoda byari wanje akunda kumbwira ngo abasoda baba mama umva barabona yuko umwana w'umwigeme ashoboye barabona ko atakumiriwe gukora mu nzego zose hari abaminisitiri b'abakenyezi turazi mbere na no muvuga nti mu ba n'abanyagihugu harimo abakenyezi donc sinibaza yuko umwana wanje urabiye no kuri twebwe nyine ubwacu turi ngaha dukuze ababyeyi bacu ntibigeze batubwira ngo kunuku twarabira akarorokeza ku babyeyi hamugasanga nuko natwe twakiriye yaba icyo myiza niko imico fete n'imigenzo yitransmeta nuko natwe twagiye turabyakira ariko ahanini ni ukubwira nti umwana wanje ndamwankuraja gushika kure hashoboka ibishobotse azoje yige n'ibyo ntashoboye kwiga akore n'ibyo ntashoboye gukora hariho ataje y'icyongereza ivuga ngo the sky is the limit nta namwe yemerewe kuzogarukira atashike kure hashoboka kuko iterambere rirashoboka ry'umwigeme tuko ry'umuhungu nta namwe yemiriwe
hanyuma ngarutse nibijanye cyane nibyo twarimo mugabo ko twarinze twinjira mu ngo reka tubigere ko iyo submission yaje ikuraho wa mugani wa niko zuba kwa canke yumaze kuba mu rugo rwego rw'abafasoni bavuga ati jewe mu rugo n'abadeje n'aba ministre n'aba itegeye china mashinga mateka canke iki nshitse mu rugo ntegeza kumenya ko umugabo haraho we ashika je ntashika iyo submission uvuga yaje kuraho kakaganika niko zubakwa canke abavyumva gutyo onye uyo mugani namwebwe ntukiba kuko no mugani wabayeho kuva kera mu Burundi
uyo mugani je ndiyugaza yuko kenshi mu migenzo y'ikirundi bakoresha ukutari ko kuko hari igihe washa nk'umukenyezi yamugutse mugabo akaca bamucira uwo mugani mugabo ibihe byarahindutse agateka kazi na muntu karateye imbere hari amategeko umuntu wese hose yaba umukenyezi cyangwa uwundi arasengeza mbere yo gutunganya agahanwa rero jyewe uwo mugani wa niko zubakwa n'ibibazo cyane ko bawukoresha ukutariko nayo ubundi ibintu byiza biri mu rugo ni byinshi kandi twoha abana bacu ni byinshi ushyitse mu rugo ukamenya ko uri nyina w'abana uri wa mukenyezi jyewe sinigera mvuga nti indero y'ikirundi yo kuziko nimbi ni indero nziza cyane yani indero nziza cyane yafasha abana barabakira imigani bakabereka uko umusosiyete imeje ukuntu bakwiye kwitwara rero ngarutse ku cyo wari wavuze umukenyezi ende fandama y'igiti cyane ubutegetsi aba yahawe n'igihugu ashyitse mu rugo akwiye kumenya ko ari umukenyezi ya kasikete yari afise akayisiga ku biro hama akaba nyina w'amana akaba wa mubyeyi atanga urukundo akaba wa mubyeyi atanga afite
Pamela nawe akabazi ni ka kandi nyine nabaza Donavine wewe aho Burundi bushitse mu byo kubahiriza ukungana hagati y'abafasi n'abashingana hahe hagati y'umwana w'umwigeme n'umwana w'umusore musaza wiwe aho Burundi bugeze ntambwe bushitse ko uhabona gute urahashima nimbuhashima icushima n'igiki nimbutahashima ikikwiye gukosorwa n'igiki
ico nemera nuko turafise amategeko kandi ibujya igushimwa n'amategeko turafise amategeko menshi cyane meza tukagira n'ayandi yuzuye mu tunenge ku bijyanye n'iby'abakenyezi ariko rero ikibazo aho gihagaze no kuri ayo dufise usanga abakenyezi tutayazi usanga atabyo batubwiye usanga iyo informasiyo atayo dufise usanga tutazi uburenganzira dufise nyine bungana nk'ubu narabonye ahantu muri constitution handika yuko abana bavuga ku barundi no ku barundikazi bafise uburenganzira rumwe mubwirizwa rigenga ubwenegihugu ubajije uzosanga abarundikazi benshi nkibyo atabyo bazi kubera ntibaba bafise aho bakura iyo information ariko ubundi turafise intambwe turiko turatera no kuba twaronse 30% ni intambwe mugabo niho gutera ipayi imwe wimirije gutera amapanki 2000 ariko ni ntambwe wa wayiteye ikibi no gutambira aho hagaze ikiza no gutera intambwe ukavaza bimwe bavuga ngo bukebuke bushikana bushikana Don't you go to Muguru? Aba benshi rero bitahura ugasanga bumva ngo ngo sumisiyo ugasanga no mu isengero sumisiyo kuva mu isi itangura gushikihere nibyo bigishe urukundo kandi muri bibiliya bavuga ngo ibwirizwa rikuru ni iki ni urukundo ama ngo mukunda abagore banyu nka kurya Yesu yakunze aba isenge akagigura apana kuri hagarara akagigura abagore rero bisumeta kuri ubwo rukundo rw'umuntu ashobora kubigura ntibisumeta kuri umuntu abahongera ku mutwe abakubita ngo ntaco ngo kawuka ngo niko bimeze vraiment ngo ni kumwubaha yaba ari imborerwa yaba ari mu bandi yaba ari umusambanyi yaba ari umuki ngo ya vraiment ngo ngo cabugufi vraiment ngo cabugufi ngo bizohera ngo ihangane bizokugira bihera bihera
erega same ntagutiriyemo kagera ntagutiriyemo munamaze kuwagukubita munamaze kuwakudura umutima rwa rukundo ntirubare ubwihari reka tuvuga bimwe mutakuze kuwagukubita amaze kuwaguhohotera nta rukundo ruba rukirimo urukundo
ariko rero ni kuza murigisha mwebwe muhagararira ku by'umu isengero ko umuntu yisumeta ku rukundo ntiyisumeta ku muntu ariko amukorera ikibi kuko abakenyezi benshi nije nazo bamenye mugabo karagaciye ngo sinari mu byo mu isengero uruhande rw'iwanje n'ukuri genda mu mategeko ntaguma mvuga nti turafite intambwe tugeze ko turafise urugero tugeze ko uwahageze yuko tushimangira kugira ngo dutere iyindi ntambwe rero dutere iyindi ntambwe kuko abakenyezi turi benshi mu Burundi turenga 50% b'abarundi bose turi amamiliyoni y'abarundi kazi ni ukuvuga turi nk'igice cy'igihugu cy'abagore
none gapame wowe rero aho Burundi bugeze no saha urahahimba urahagyohererewe canke aracari intambwe nyinshi zo gutera muri cumi sata
atari intambwe kuko wabona nk'umukenyezi w'umwirimizi ruguru umwaka wose uhera aja kurima ava kurima abyara ateka amesa bakimbura umutama wiwe agaca amubwira ngo reka ndagusorere igitambaro cyo mu mutwe tanga tereka ndagutabira akayeri kandi ariwe byose yabikoze urabyumva hariho utuntu tuba tukwiye kuza tuza turaza gukora buhoro bwa tuzobishikako intambwe irahari yarabaye ndayemera ariko hariho byose tutarashikako
yego
harimo gushaka
yego madame Donavine Kwizera watubwiye hanze hatatu abana barambara ati ndabona umusoda akavuga ati abana mama b'abasoda ni iki akamuwotera ingo n'imiryango akamuwotera ikibana akamuwotera abategetsi bo hejuru kugira ngo uko kunganisha ibitsina ukunganisha umwana w'umwigeme n'umwana w'umukobwa bihabe ariko vyubaka ikibano vyubaka kazoza kejo k'abana babigeme n'abahungu kugira ngo twerekeze mu Burundi buzira kuzokumira igitsina kanaka na kare
cyera kamono cyera hanini no gatera abavyeyi kuko hajya byose byose bifite no vuga ngo la base cyane imiti mu miryango pamwe karavuga amategeko arashobora kuba hari ariko mu miryango igihe ababyeyi batari sensibilize batari konsya yuko abana bose bangana imbere y'amategeko ntibiheza ngo bihinduke ababyeyi rero nubahimiriza kwama batera intege abana babo b'abakobwa cyo kimwe n'abahungu kwiga amashuri bakaminuza bakiga bisata bavuga yuko abana b'abakobwa batiga ejo bundi twarabonye umukenyezi w'umusirikare ari muri bamwe bakoroka bava mu ndege kirya ni ikintu cyiza cyane n'abandi bana b'abakobwa ariko kandi ejo mvumenge rwose bifite ifatiro mu miryango b'abasire niba basansibirize babaye sansibirize kuri rya autonomisation no kuri kuba ry'amatemeyose baba bariko barakora baba bafite ababitwara mu ngo batangiza gukaskada naho bakorera nabo batwaye ukacu sanga tashitse ubusa jewe ani na kamunda gatera ababyeyi ko himiriza abana babo babakoka cyane cyane ko nibo bamye bakumigwa ariko n'abana b'abahungu nabo ndi mu sitade kwicukira iterambere sizi ko bakurikiranye amajambo yavuzwe muri kijya hundo mu fasoni y'ubwiyunge ahimiriza ababyeyi kurungika abana babakunga mu mashuri y'imyuga kuko apfa kubera ni gisata kitamye gihurumbirwa n'abana b'abakobwa mu mashuri y'imyuga tukabona abakobwa bamekanisha tukabona abakobwa babamenyeye dati tukabona abakobwa bashoboye gukora imyuga haba bagaheza bakajya hamwe mu maasosiasiyo cyangwa amakoperative bakiteza imbere bagateza imbere n'abandi bana b'abakobwa ahanini nako kamujentera ababyeyi murakoze.
Hanyuma inzego nazo kuko urumva hariho ubwo buzima bw'ababyeyi ariko n'igihugu nibaza ngo byaca amategeko cyangwa byaca mu bundi buryo bwose hari icyo bategereza kugira dushike kuri ibyo uvuze inzego nazo zitandukanye.
Inzego zitandukanye nuko je akono zera hanini gufasha kugira ngo abo bana b'abakobwa nabo nyine baronke ikibanza no guhakarorero nko ku mashuri nge n'inyigisho nubwa inyigisho zo guhimiza abana b'abakobwa kubereka autonomisation cyangwa ibindi bihita bigatuma abana b'abakobwa baguma ku ishuri bakabumvisha akamaro kuko abakobwa bateye imbere n'igihugu gitera imbere je nibaza yuko izo nyigisho zikwiriye hose mu nzego zose umwe n'ubwibukuru ugakwira hose biraheza bigafasha ngo ntibibe mu ngo gusa ariko no mu nzego zo hejuru ugasanga nabo nyine barabyumva. Je nibaza ngo iterambere ry'umukenyezi cyangwa iterambere ry'umukobwa riraheza rigatuma ko n'iterambere ry'igihugu riheza rikaba ryiza. Murakoze.
Pamela Mubeza akamu kanyuma utera yaba abapfasoni bagenzi bawe ingo n'imiryango abakiri bato urwaruka igihugu cy'u Burundi zyaca amategeko canke vyaca mu bundi buryo butandukanye kugira ngo twerekeze kuri bwa Burundi bavuga ati haracari hagahaze ariko nipfuza ko vyogenda gutya.
Eri baza ko abantu bategereza guta abarundi tegereza gutahura yuko urabona kenshi iyo tuvuze kubungana bumva ko abakobwa bagira babarengere abakenyezi bagira babarengere ariko aha mugasanga nk'iyo abakobwa bagize nk'ibibazo ngize gufatwa ku nguvu kugira gute guhohoterwa cyane n'ibindi bishobora gushika mu buzima nta ruhara rw'abagabo ubona zose bigaruka ku bagore mama wiwe abakobwa bigenje nabi bambaye impuzu ngufi bagize gute ku bwanje mvuga nti hari uruhara rw'abantu batatu donc rw'imigwi itatu ababyeyi wabigisha hamwe n'inzego administration gute ni ukuvuga yuko ababyeyi bumvisha abana babo ko bangana cyane cyambere mugabo ndasi ninakwigisha ninabigisha je ko bangana bagaca bajya ku ishuri bagaca babereka ko batangana umva ntashonzo banakoze kuva bageze ku ishuri abigisha nibo abantu bagumana abana mwanya munini baba kwe nabo kuba bafite inyigisho zikwiye zo kumva kuraba abana bakamenya ko bagakingira abana bakagira amastrategi yo gukingira abana b'abakobwa apana kurondera kubahana kuko kenshi usanga amategeko arondera guhasha abakobwa iyo umukobwa agize ikibazo baca bashaka guhasha baguhashirizamo gutsindayo donc iyo agize ikibazo bagaca batsindayo ahubwo nko kumukingira gushyiraho amategeko amuproteja naho rero inzego zishya zitangura zigirira intervention nazo hakaja amategeko akingira abana b'abakobwa amategeko atuma umwana w'umukobwa agiye ku ishuri abazi neza ko akingiwe ataka ibibazo aza kugira niyaza gufatwa ku nguvu ntaba ari uwacapfana ubumaramare apfa yerera kandi yafashe ufunguvu atari ibyo yari yirondereye we yari yigiriye ku ishuri niyafatwa n'umwigisha guco guco harakenewe yuko abantu b'abagabo bahaguruka nabo bakerekana uruhara bafise kugira ngo bakingire abana b'abakobwa burundi bwejo n'abantu kantunganya utunganya ubuntu n'imbere y'imana washaka.
Ego nuko nshuti bakunze ibijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda akaba inongaha duce dusozereye ikiganiro muri sanga cuno munsi ikiganiro nateguye nongera nshikiriza ndi muhiri wanje mu buntu mbere gukomeza nirinda no kurinda ikiza ca virusi ya corona. Nshimiye cyane gose Pamela Mubeza umupfasoni harani kumenyera gateka kazina muntu na cane cane kabakenyezi nabigeme Pamela nubundi butsa ko Wemanga udahigamanga kuri umu feministe twavugana uri ngaho hakujya mu gisagara cha Ottawa muri Canada ejo ijuru rya Amerika n'iyongera kukwitura kugira ngo dusangire ibiyago bitandukanye zo twitabe nkuko wabikoze no munsi
yego cane nzobita bamwe akurikiranye kudutumira ego no de mose mufite kiganiro tuzobitaba
ego ndashimira kandi cyane madame Donavine Kwizera twavugana ari mu gisagara c'ubutunzi ibujumbura mu Burundi uretse ko ari umufasoni akaba umuvyeyi ni kandi umukirisu avuga ko hagarara kuri ubwo bukirisu bwiwe mu kubaka urugo no guhimiriza abandi kugubaka neza Donavine Kwizera ejo ijuru rya Amerika rigasura kukwitura na wewe uzo kwitabe nkuko wabigize no munsi
ego cyane Diane nzokwitaba murakoze namwe kuba mwadutumiye
ego abandi dushimira ni mwebwe inshuti bakunze mariko mutwumva muherere rya nino haba twumva biciye kuri Facebook haba twumva biciye kuri YouTube yacu canke kuri wezi tatu akaburungura yacu vewa akaburungu.com ndashimira abo dukorana batandukanye bamfashije gushira hamwe kino kiganiro Diane nahazwe ndabikibanure ndabifuriza kubandanya muranirwa mu byo muri mwo byose naho gutaha